ndashaka kukumenya menye impamvu nyitayeho visi nyota yo kukubona kuniwe nkeneye Yes. Nacho shora na gufise. Aho no ja yes. Utari kume na je. Uzima kache buri muri wewe. Buri muri wewe. Umutima wanje urakunyotewe kuruta byose kuruta byose kuruta byose kuruta byose Yatari wewe unsigama Yatari wewe teramiri gisagara Yatari wewe komezi namukosanje ukamurikira ukame nkomezi Vyose nubusa utari kumwe nanje Nobusa, takenda nye nanje Nobusa, yeso Ndakunyote we Ndagukene Yesu Omutima wanje Urakunyote we Kuruta byose Kuruta byose Kuruta byose Kuruta byose Oh, umusumbi imbere yawe Urutigi humbi hanze Oh, muri wewe haturuka Iribari marinyota Rimarinyota Oh, umusumbi imbere yawe Urutigi humbi hanze Urutigi humbi hanze Oh, muri wewe haturuka Iribari marinyota Imarinyota Omuti wanje Urakunyote we Kuruta byose Kuruta byose Kuruta byose Oh 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 Ndakunyote we ndagukeneye niwe we gusa Niwewe ndondera Yeso Ndakunyote we Ndagukeneye Niwewe gusa Niwewe ndondera Umutima wanje Urakunyote we Kuruta byose Kuruta byose Kuruta byose
c'est tout.